VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 21 ukwezi no kwa gatatu ku mwaka wa 2017 miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
ingorane bafise barafise ingorane z'uko atampapuro z'igihugu baje bavamwo bashobora kuba bafise mwomenya yuko nabantu bafise abasekuru n'abasekuruza baje mu gihugu cacu.
Uyu ni Jean Bosco Nduwimana aramutswa ikigo kijejwe gukingira abantu batagira ubwenegihugu ONPRA avuga ku kibazo cy'abanyagihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko batagira ibipapuro bibaranga. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yaho mbanze ndababwire muri make ko ingenzi zifata indege ziva mu bihugu birenga 10 byo mu burasirazuba bwo hagati ya Afrika y'uburaruko zigana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubuzwa kwinjirana mu ndege ama ordinateri hamwe n'ibindi bikoresho bikoreshwa ubuhinga bwa none bwo gutuma tumana ko amakuru. Iyo ngingo vyitezwe ko ishigwa mu ngiro guhera uno munsi yashizwe ahabona kuri uno wa mbere na kompanyi y'indege y'igihugu ca Jordania hamwe n'ikinyamakuru co muri Arabia Saudite. Ibikoresho bidafatwa n'iyo ngingo ni amatelefone ngendanwa hamwe n'ivyuma bifasha abagwayi nayo amaordinateri ngendanwa ibikinisho vy'abana amakamera biri mu bizofatwa n'iyo ngingo. Icatumye iyo ngingo ifatwa kugera n'ubu kiracari banga eka n'umuvugizi w'igisata kijejwe gucungera umutekano mu gihugu muri Amerika yanse kugira ico abivuze ko yamara bitegekanijwe ko umwanya n'umwanya hakorana inama kugira ngo yigico kibazo. Abategetsi ba Iraq batangaje jo ko abantu bashika kuri 23 bapfuye abandi 45 barakomereka bikomeye bahitanywe ni bombe yari itezwe mu modoka ahitwa Amil ni mu manuko bushira burengero bwa Baghdad. Nta muhari numwe uritirira ico gitero yamara kuri no wa mbere ku muhingamo muhari wa leta ya Islam waragavye ibitero bisa nk'ivyo i Baghdad no mu bindi bisagara. Umuhari wa leta ya Islam umaze imyaka ishika ibiri usagirijwe aho maze gutakaza ibice 60 vyuturere yari garuriye mu gihugu. Abasirikare ba Iraq bafashijwe n'inteko mva makungu zirongowe na Leta Zunze za Amerika bakaba ariko baragerageza kwigarurira igisagara ca Mosul kugira ngo kigira kabiri mu bunini muri Iraq. Tugaruka muri Leta Zunze za Amerika aho perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yakiriye umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi kuri no wa mbere aho baganiriye ibijanye no kubandanya urugamba rwo kwigarurira burundu igisagara cha Mosul. Abategetsi babiri bari baragize ibiganiro nk'ivyo kuri telefone mu kwezi guheze ariko baye ubwa mbere babonana amaso mu yandi mbere yuko afata indege imuza na Washington DC. Abadi yatangaje ko yifuza kuganira na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ingene birukana utakigaruka umuhari wa leta ya Islam hamwe nabo bose bawufasha. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muceye kuri ugago kuri internet ya cariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri ugago wa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu cuno musi tugihere ku mutumba wa Gatwenzi wa commune Butinda intara ya Muyinga tubabwira muri make ikibazo c'abana bakiri bato batwagwa mu bikorwa vyo kwimba inzahabu kubera ubukene buvugwa mu miryango yabo. Abajeje intwaro bagabisha ko bagiye guhagurukira ico kibazo, abavyeyi nabo bakavuga ko basa nk'abarengewe kubera ko abana babo babatorokana bakaja gukora ivyo bikorwa. Iyo nkuru tuzoyigaruka ko ku buryo burambuye mu kiganiro cacu cejo. Nainai wachire kumasonga mukanya ushakashatsi bwakozwe n'ishami rya ONU gita himunzi RCR ribwerekana ko abantu batagira ubwenegihugu ba mu bihugu vya kare ka Afrika y'ubuseruko bagira ingorane nyinshi. Muri izo harimo kutagira ibaranga nka karanga muntu, kutaronka ivyangombwa vyo kujabuka imbibe, kutagira ububiko mu makambi bitama compte muri rurimi rw'Igifaransa. Ico cigwa cashizwe ahabona mu mpera z'indwi yahera yarusha muri Tanzania. Ibirimwo tubibaza umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ntabiharuro nyezi nabihari by'abantu batagira ubwenegihugu baba mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Igisata cha ONU cita impunzi HCR kivuga ko bababa ibihumbi 200 hagiyemwo n'abatemera igihugu cabo bagashima kwitwa impunzi. Umushakashatsi Bronwen Mambi yakoze icigwa co kuraba ingene babayeho mu bihugu bitandatu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, avuga ko bafise ingorane zidasanzwe.
Sans la carte d'identité nationale, on ne peut pas avoir une compte à la banque. On ne peut pas avoir
kutagira karanga muntu bitera ingorane nyinshi. Ntabubiko ugira muri banki, birumvikana ko atanu uburenganzira bwo gutora indongozi z'igihugu ugira, eka nta nakazi ka leta uronka. Hari nibigo bya leta utinjiramwo, abana ntibiga neza kuko araho batarenga amashuri y'intango, ahandi naho ntibaje muri kaminuza. Barekenye cyane ntibashobora kurenga imbibe z'ibihugu barimwo. Ariko hari ibihugu byagize akigorokeza nka Kenya yarakiriye batagira ubwenegihugu batari bake barahabwa karangamuntu. Muri Tanzania nta kibazo bafise kuko n'abandi nta karangamuntu bafise. Hanyuma ikindi nuko hari abarundi benshi n'abanyarwanda baheruka guhabwa ubwenegihugu na Tanzania. Mu Rwanda niho twavuga ko atabahari kiretse mu nzi z'abakongomani bamwe badashaka igihugu cabo gusa.
Rwanda
abantu nkabo Burundi burabafise. Jean Bosco Nduwimana atwari kigo kijeje kubakingira citwa ONPRA mu mfunyafunyo y'Igifaransa, avuga ko naho leta ibakingira ingorane zozo zitabuze.
Ingorane bafise barafise ingorane zuko atampapuro z'igihugu baje bavamwo bashobora kuba bafise. Mwumenya yuko nabantu bafise abasekuru n'abasekuruza baje mu gihugu cacu mu myaka yababa 1800 ntibazi iherezo amaherezo yabo. Ntibigeze bemera yuko ari abarundi kuko era mbere nta nivyo basavye, kandi nta n'impapuro zerekana yuko bahabaye mu mategeko bafise. Aho rero munavyumva yuko iyo hageze ko umuntu aja nkukuguruza konti muri banke bisaba impapuro biramugora, iyo hageze yuko yandikisha umwana ku ishuri biramugora, iyo hageze yuko afata urugendo rwa kure biramugora kubera izo mpapuro adafise. Ashobora nkukuja muri OBE agasabwa kugurura canke kuronka canke impapuro bita NIF ugasanga na kironsa. Nk'igipolisi kiri mu kazi ka misi yose bahuye n'umuntu bakamusaba ibyangombwa ugasanga afise ibintu badashobora kumva. Ariko nibaza yuko duhora tuca duhaseruka kugira ngo tubabwire uburyo uwo muntu abaye mu gihugu cacu.
Abo batagira ubwenegihugu ntibaba mu gisagara ca Bujumbura gusa kuko no hagati mu gihugu bariyo.
Ngira ngo murabizi ko hariho quartier i Bujumbura yitwa quartier asiatique, benshi rero niho baba. Hariho n'ababa mu gihugu hagati nk'igitega, Makamba, Murumonge, Ibuhiga, Igashoho muri Muyinga, eka mbere n'ahandi za Kirundo. Abo bantu bariyo naho bari mu miryango mito mito. Muri rusansoma twari twagize mu mwaka w'ibihumbi 2013 bari abantu bababa 1,302 na cyane cyane bava mu gihugu cya Oman. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 twagize iyindi rusansoma kugira ngo unye twoba dufise abababa 975. Ahanini nuko babeshejweho n'urudandazwa.
ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko ku isi nzima abantu nk'abo batagira ubwenegihugu barenga imiliyoni 10. ONU n'igisata cyayo citaho impunzi HCR bifuza ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 ata muntu yoba citwa utagira ubwenegihugu. Ibihugu abo bantu babamwe canke bahungiyemwo bisabwa kugira kigoro ko kubaha karangamuntu canke ubwenegihugu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ko bwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakoze tukiri muri ako karere nyene tuvuga ko rwaruka rw'abarundi ruba mu kambi yo mu Rusenda ari mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ruvuga ko gungukiye impano zo kuririmba no gutamba muri centre y'urwaruka baheruka kuronswa n'ishirahamwe World Child. Ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Iyo hari bitaramo n'amarushanwa n'iminsi mikuru, aba basore n'inkumi bagana aya masantere y'urubyiruko ategwa inkunga na World Child bakaba bakunze kugenda bifashishwa n'amashirahamwe atandukanye mu gususurutsa abantu binyuze mu mpano zitandukanye bagiye bigishwa. Aya masantere y'urubyiruko yubatse mu nkambi yo mu Rusenda mu Gatunguru mu Rurinda akaba agira uruhare runini mu guhuriza hamwe uru rubyiruko rw'abarundi ruri hejuru y'ijana. Umubare munini w'aba basore n'inkumi usanga ari abari kwigishwa kuririmba, gucuranga, kubyina ndetse no gukina indi mikino itandukanye harimo ikinamico nkuko bisobanurwa na Emmanuel Sindayiheba umwigisha muri iyi santere yo mu Rusenda.
Santere jeune dukoreramo itegwa impunga na n'ishyirahamwe WOCHAD niryo rigerageza kuduha ibyo dusabye byose ibyo dukeneye kandi baratuba hafi mu bikenewe na mu bikorwa navyo dukora ni izo noneho byo guhugura abana bakiteza imbere mu mpano bafise kugira ngo babashe kuziduza hageze amasaha yo gukina imikino itandukanye turayibaha hageze amasaha yo gutegura ari nk'ama imigwi y'amakrebe igomba itegura ibyabo turahagarika iriya mikino itandukanye noneho bamwe na bamwe bakaja mu mugwi wabo gutegura amateatre gutegura indirimbo z'ikirundi gutegura indirimbo arizo bita danse moderne gutegura nk'aba football nabo bararonka umwanya urumva ari ibyiciro byinshi biteguye hariya muri centre jeune. Je kuri tubarabye turabona ko bamwe bose mu migu yabo ubona ko impano zabo zigenda ziraduga noje ubundi duheruka gutegura isabukuru aho berekanye neza kandi abagitabye bose barashimye ku bintu bamaze gukora urabona ko bamaze kugira ubumenyi bwinshi bamwe bose bagapresenta bakamenya amategeko kimwe kimwe cyose gikenera.
Aba bana n'urubyiruko rugana iyi santere batangaza ko kuva aho batangiriye kugana iyi santere impano zabo zarushijeho gutera imbere usibye yuko bagifite imbogamizi zo kuba batarabona studio yo gusohoreramo indirimbo zabo.
Je ndi mu danseur kandi ndazi kuririmba neza ariko gusa sindaronka mu manager nyiza kuririmba kandi angwira amahera muri studio kugira ndirimbe akazi kiwanje yagende neza ariko ndashimiye gusa Orchard Save Children itufasha tugabana batu kugira tuteze imbere ejo mutuzi utandukanye.
Ubu ni kumaze kumenya muri byo?
Nje namaze kumenya kuririmba kandi namaze kumenya gukina umupira, gutamba no gukubita drum.
Ngaturirimbira karirimbo kamwe nimba bitakugoye?
Nacho je no ririmba nacho. Mbezi chomo kabo wanja je no kuri Rwanda twengo mkobwa uri mwiza eka usanirenga batagushaka bose bogikaba henda hende umutima kuzura inkumu eka nini mba narataye muto kubera kukwiyumvira.
Ariko so ndufite imyaka ingahe?
Nje mfite imyaka 18.
Aka karirimbo wagahimbye ugahimbira nde?
Nje nakarimbye umukunzi wanje twarakundanye dukira abana batoya mfite imyaka 15 na mfite imyaka 14.
Kuri none ari hehe?
Ari mu Burundi. Nituvugana kubera gusa ubuzima urabona ko ubuzima bwo ngamo ariko ngo buragoye kandi n'amayinite yo ngamo ariko ngo gira ndo ngamahera birangora cyane ngo gusa amahera yo kujya nga n'amahera y'amabo amahera y'amayinite nayo ndongo
ego naje nyende umuririmbyi naje nkinja muri Orchard nyene nigishijwe byinshi n'umuntu nyene ari kabitwigisha kuririmba ari kabitwigisha na dance nyene byose ari kabitwigisha nzirimo ofise ni nk'indirimbo shika kuri zitatu ariko hari nzirimbo imwe nyene hari bwa ikore ngamaye nkishye ugatoya karibu ni wageni wa nje na wandani tunaomba sisi sote tuishi kwa amani msiwe na wasiwasi mtapata nafasi tunaishi na watu si hatuna
hata kazoza kawena kahe mubishanye no muziki
je kabisa kazoza kanje ego imana ni abishaka nyene nkuko nayo ndavyumvira kauza kanje amwe no ronka nk'umanagere yo nshigikira na jengya notere imbere gato ya
Ndakumana Abdul Karim ari mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yemeza yuko amaze kugera ku ntambwe ishimishije nyuma y'inyigisho yagiye ngukira muri centre
giye muri centre jene no vuga yuko amaze kwaronka ibintu byinshi kuko premièrement hariyo nk'uko ruvuga ibintu bya théâtre ya musique j'ai dans ce modèle je suis national inzi ariko pour l'instant David kenshi muri théâtre bunanje maze kushika kuri level yo kwigisha muri dans ce modèle aho nyene bakoranyigisha kongere no kwifata kuri no tam hanyuma muziki naho nyene bakoranyigisha kwine gufata nka melody nka guitar drum n'ibindi
mbere kuva i Burundi byarimeze gute
iyo mvuga nzi nuko mu Burundi ntari nabizi ndabizi cyane hariyo nibindi nari bwa pratique nka dance model ariko for l'instant ndiko nda favoriza gatoya
usibye ubumenyi urubyiruko gungukira muri iyi centre hari n'igihe bavanamo gasabune iyo hari amarushanwa batumiwemo ndetse bikarinda benshi muri uru rubyiruko kugenda bazerera ndetse ngabo kubwijwe rya America mu rusenda muri territoire Fizi
Urakoze Vedaste Ngabo hunaho ni wa mwanya twashikiriza ico abanyedini bagona kwibazo biraje ishinga abanyagihugu bari mu ntara no mu makambi huno musi tukaba twashimye kugaruka ku kibazo c'ivyumba vy'amasengesho kuko kibandanya gitera icuka kibi mu kibano duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura
Ego Diane turabashimiye ko musubiye kuduha mikro hani Bujumbura ndaramukije abariko baratwumviriza nongera nakira abatumire bacu tukaba turi kumwe n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntahiraja ndabaramukije kandi ndabakiriye muri kino kiganiro
ndabaramukije umesha makuru ndaramushimira mukozi w'Imana twahuriye hano mu kiganiro
Undi mutumire ni Pastori Muzuri Alexi arongoye isengero Shama Temple ryo mu Ngagara namwebwe ndabaramukije
Ego ndabaramukije menya kubaho mu nganizi y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'ukundisha igihugu
Uyu munsi tukaba tuvuga kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu bijanye n'iterambere na cane cane mu bo barongoye tukibutsa kandi abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya America Tutangure duhi jambo Pastori Muzuri atubwire ingene bafasha abakirisu canke iyindi migwi y'abasenga baje mu byumba vy'amasengesho bakamara iminsi bakibagira ibikogwa vyabo vya misi yose byo kwiteza imbere. Pastori mwebwe mubafasha gute?
Ubwa mbere abo bantu babahurikiye muri byumba vy'amasengesho rimwe na rimwe novuga ko tutabaze kuko nta cumba c'amasengesho kibaho kibahanze y'ishengero gikukira ishengero. Ego rimwe na rimwe amashengero aragira ihuriro mu kibano byo bamwe bita ishingwa muryango abandi bakavyita amafraternite amasire de priere iyo ni ihuriro ry'abantu babana mu kibano basangira ijambo ry'Imana ariko yama ibyo bintu byitwa ibyumba by'amasengesho bikorekera mu mazu y'abantu n'ahantu hamwe hamwe mu byumba akenshi abo bantu ntituba tubazi n'abantu batabafise aho bakukira batabafise aho bareze nabo bajejwe Niwo babo twama twumva kenshi ko bahuriye ahantu mu vyumba vy'amasengesho mu mazu abandi mu misozi bakahamara iminsi itari mikeya vyitwa ngo ko barasenga ariko n'ukuri ndibaza kutari ari ugusenga kuba ari ukuyoba canke se kuzimira
baba basanzwe bari mu masengesho ariko musanzwe murongoye
sinova ngo bari mu bamashengesho usanzwe turongoye mu bakirisu ariko akenshi bamwe muri abo bari abigeze kuba bakirisu bagahunga uburongozi bw'ishengero bagahura n'abandi bakirisu basa n'abahunze uburongozi bw'ishengero bagahura abenshi muri abo bantu ntibaba bari abakirisu bisengero rimwe ngo bazwe n'umurongozi baba ari abantu bavuye mu masengero atandukanye bakinyegeza uburongozi bakaza guhurira muri izo masengesho bitagira ubibazwa bitagira uvyitirirwa bitagira ubikurikirana atanuzi nibikorekerayo nibiberayo
reka tubaze waseruki bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraja mwebwe abo bantu babazwa nde ko abarongoye amasengero ko pastor avuze yuko abo bantu atabubaze
eh murakoze cyane ngira ariko batubiza yuko amashengero agengwa nibwirizwa rishasha rimaze imyaka 2 imbere yaho hariho itegeko bwirizwa ryafatira hamwe amashengero n'amashira hamwe iryo rero ntacho byavuga kuri vimba by'amasengesho kuvyo bwirizwa rishasha risohotse ivyo bintu byarahagaritswe kandi birabujijwe ntambwo abantu bagenda mu nzu y'umuntu bitazwi iyo grupi hari cyangwa iyo migisha nk'ayo maserire ikibanza kishyewe n'amategeko ni ku ngoro y'Imana ku rusengero kiretse abarongoye ishengero bategura igikorane hashobora kuba stade kabironkera uruhusha canke ahandi hantu hari inzu nini y'amanama bakavuga bati ni gikorane twakoze ivyo barabisaba kavyo bemerwa biri mu mategeko ibisigaye byose biri nyuma y'amategeko
iryo tegeko rishasha muvuga ryo baryasohotse mu ngo mu 2014
yego igereka rya 31 kigarama 2014
ariko nyuma yaho risohotse sinzi ko murara abakoryo barishigwa mu ngiro kuko nubivyo vyumba vy'amasengesho biravugwa ko bihari
aho bahabaye gusabara ko babijeje kuko birawujije kuko harabera y'ibintu bibi cyane igituma byahagaritswe baragenda ngo nimigu y'ugusenga ugasanga havuyemo ibindi bintu havuyemo ubusambanye n'ibindi harabigeme batwarinda ahano bakarukigize kuba igihe kimwe muri nyanzarake aho hari cyumba cy'amasengesho mu ishengero kanaka sinibuka ingene gitwa aho abaja aho umukobwa na nyina hageze igihe umukobwa afite inda maze bimaze gutera ingorane baramubaza avuga ko ari pastor yayimuteye umva ko ryari ibara pastor ntiyari yagirutse pastor kuko ntiyakora ku rusengero yari umuntu uvuga ko ataye umurongo w'Imana yinyegeza mu gikorwa cy'Imana no kugitukisha mugabo akajya gukora imigambi ya shetani mibi muri ivyo byumba ivyo rero byo gusenga ni kumugaragaro nico gituma byahagaritswe ababikora bose birahujije kandi bihanwa n'amategeko
kubera ataburongozi buhari mu bisanzwe bw'amasengero canke no mu ntwara
isengero afite ingene ritunganijwe iri bwizwa yabivuga neza nko pastor yabivuze arasaba aho bubaka no kuvuga yuko mwiri bizwa rishasha amasengero yose arafise ingene yubatswe ndetse ni metero ziharogwa kuva ku idini cyangwa ishengero rya kurindi mu gisagara ni metero 500 mu gihugu hagati ni kilometero ivyo rero birubahirizwa mugabo kuva itegeko rigiyeho kumbe hari ibintu bishobora kuba byaragiyeho kera imbere y'itegeko aho vyogora kuza gusambura ingoro z'Imana ariko kuva rigiyeho kugira hazi rutone guhera icyo gihe aya mategeko arubahirizwa
Pastor mwebwe abo bantu murabahakana ariko mujejwe kuvuga ubutumwa bwiza none abantu muramo bashikira ko baje ku murongo nkuko umuvugizi w'ubushikiranganje abivuze mu ntara ya Rumonge hariho ibyo byumba by'amasengesho muri imisi nyene byibonekeje ariko muravuze ko atamashengero bakukira barimwo abo bantu mwebwe murabashikira mubafasha gute be nabo bantu mvuga ko bataye murongo
mbaje gusubira inyuma kuco nyakubaho yarahejeje kuvuga umwunganizi w'umushikiranganje ubwa mbere umuntu ntashobora kwitwa umupastori adafise isengero arongoye riri ahantu hazwi rizwi n'amategeko kuko uwo mu gihe yabayeho ntabwo ari umupastori ntabwo ari umwungeri w'abantu n'abo bantu rero bitiriye ayo mazina rimwe na rimwe babarukiye muri izo zumba z'amasengesho bajana abo bantu aho hantu bakabakoresha ingeso mbi bakabigisha inyigisho zitarizo akaba ari uhagenda haduka ubwo bukozi bw'iki bufatiye gukorera abantu ikibi
hanini ngo bavuga ko zasambutse kubera nk'umukenyezi akagenda akamara inkindwi yose muri icyo cyumba cy'amasengesho yataye ibikorwa byo mu nzu murumva ko bibabuza mu iterambere
icyo kironona kironona igihugu ubwa kabiri ikora n'iteka ry'ishengero kuko ubwa mbere abo bantu bariho izo nyigisho z'ibinyoma ubwo uvugishwa ibinyoma no kugusambura imiryango ariko mu bisanzwe bategerezwa kuba abo bantu bari mu masengesho kuko isengero icyo rigejejwe rije kwigisha abantu ubwa mbere umubano mwiza hagati yabo n'Imana n'umubano mwiza hagati yabo mu kibano kuko ibi bintu byadutse muri kino gihe numva ubushikiranganje bwagize neza cyane iteko ryaje rihageze kwa ngo dufashanye nabo kurwanya ibi bintu usomye muri bibiliya mu ishengero ry'abatesalonika usanga higize kwaduka inyigisho nkize zibwira abantu ngo Yesu araje ngo ntibakore ntibagire ibiki ariko Pawulo tubona Pawulo ahababwira ngo udakora ntakarye kuko umuntu wese ategeza gukoresha amaboko yiwe kugira ngo abeho rero aba bantu nta kindi kintu bashobora gufashishwamo uretse guhabwa inyigisho aho bigoreye rero nuko kubashikira bigoye kuko aho baba bari basa n'abantu bakorera mu kinyegero ishengero ntiribemera amateko ya leta ntabemera nico gituma aba bantu ari kubakurikirana neza
itegeko turumva ko ryagiyeho ariko mwategekanije gute kugirishira mu ngiro kugira ngo nyene iryo tegeko rishigwe mu ngiro ribe ngendegwako
itegeko rimaze gusohoka rica rijya mu ngiro n'ibihano birategekanijwe kubafasha bahanga amategeko ahubwo ahubyumva byo babiyaho kubara kamaramaza nico gituma kubajeje intwaro canke bajeje umutekano kuko no guhungabanya amashengero guhungabanya imibano n'ingo kandi ntiho guza abantu gukora gusa n'izindi ngesombi banabuza no kuja kwa muganga umuntu akicwa na malaria ngo ariko baramusengera deje ariko yasengerwa n'umusambanyi isengero y'umunyavyara n'igisesemi imbere y'uhoraho none abo bantu bakora ivyo bintu vy'amanyanga bigira abakozi b'Imana bakaba ari bo babohera abantu mu cyumba ngo ariko babasengera ngo bakire kuko abo ijambo ry'Imana rivuga ko bazambika ibiganza ko barwaye bagakira n'abakozi b'Imana bo kuri bavuga mu kuri Imana yasize abaganga ngo bunganire ibyo bikorwa byose erega no muri zantu mwahari mu muganga Pawulo yari umudogiteri kandi yarakora igikorwa nico gituma rero twaza turatahura ibiro twavyagiyeho kubera iki ijambo ry'Imana ryavuga yuko mu bihe bya nyuma hazoza abantu bigira bavugishwa n'Imana kandi ngo bagenda bambaye nk'intama n'amabibiri n'ibindi byose ariko ngo muzubamenyera ku bikorwa byabo be nabo rero bari kubaribonekeza nico gituma umuntu akwiye kumenya ati ubuzima bwanje mbega iherezo ryabwo buzogera hehe
arika butegura gute
aya mategeko yaje kugira ngo ashye ku rutonde bafashe imana gukora ico gikorwa babikora bisuza amategeko atagajagari karimo
ni kuvuga baje ku mirimo hama no gusenga ko kuri mu pastor abo bantu bakwiye gusenga gute
mirimo gusa sindakwasi jambo ingingo ya 25 iravuga ibyo bashaka tiza gukora hejuru yo gusenga haraje muri gukora ibikorwa by'iterambere kubaka ibitaro kubaka amashuri ishengero riremereye kubikora no gushiraho ibinyemeyesha makuru mugabo rikagira amasezerano na leta ingene bigenda bikorwa bijya bita convention nico gitusanga ari amashuri akukira amasengero nico gituma hariho ibitaro ikukira amashengero nuko bategeza nabo gukora ikoro by'iterambere mu mibano bifasha mu magara y'abantu no mu ndero no mu bindi byinshi bahamagara gukora hejuru yo gusenga imana kuko utari imana hakarya bivuze bategeza gukora
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Reka twumvirize pastori Muzuri Alexia asanzwe arongoye isengero Shama Temple mwebwe mubafasha gute namwe abo bantu kugira ngo bashobe kwiteza imbere
Ikintu cya mbere Bibiliya iravuga mu cete Paul yandikiye bitesalonika mu gice cya 4 ku murongo wa 11 ngo kandi mushishikare kwiyorosha ngo no gukora ivyanyu no gukoresha amaboko yanyu nkuko twababari uni Paul havuga kugira ngo mugenda ningeso nziza kubuhanze kandi mutagira ico mukenye bigomba kuvuga ko ico dufasha abakristo n'igike ubwa mbere dufasha abakristo mu bijanye no kwegera imana gutunganya imitima yabo ubugira kabiri tugafasha abakristo mu kwiyumvira hejuru y'ubuzima bwabo bwa kazoza ko hijye yo gusenga uyo muntu aratunze umuryango canka ari mu muryango mugihe atunze umuryango rero nimba umujanye kwiyugarana mu cumba c'amasengesho udafasha umwanya wo kumufasha kwiyumvira kuri kazoza kiwe uri inkozi y'ikibi nk'abandi bose kuko bibiri bavuze ngo mugihe ukenye no gusenga ntusenga neza nico gituma amasengero ico dukora tugerageza gufasha abantu kugira ngo biyumvire ku mana biyumvire kuri bagenzi babo biyumvire kuri kazoza kabo kandi ivyo byose babikora mu gusenga no mu gukoresha amaboko yabo
ariko pastor burya nuko twavuze ibyumba by'amasengesho gusa n'amasengero abataje muri ibyo byumba by'amasengesho nabonye ntari gihe bakuri inyigisho mu masengero nkizo cyangwa bakagira n'imisi myinshi batonda ku masengero bikaba ibintu bibatesha umwanya mu byo bategezwa gukora by'iterambere ryabo umuntu ego yategezwa gusenga kugarukira hehe ahama ibikorwa akabikora ryari
ugusenga imisi yose bibiri yivuga so kwama mu isengero kuko ni miburiburi ni ngombwa ngo umuntu agire umwanya wo gusenga mu isengero nimiburiburi kabera imwe cyangwa se kabiri mundwe abantu bahurira ku isengero indi minsi abantu bafata umwanya kwiyumvira ku buzima bwabo kuko nimba ishengero rivuze ngo bahurire ku isengero iminsi ndwe ariko amashengero ko ari gishima ibintu bitari byo harababwira abantu ko batarwara
ntabaciriyemo harabavuga ko badafise nico bakora nk'aba bavuga ko bafise nk'ubushomeri bw'akazi abonabo bavuze bati dushaka kwibera mu isengero iminsi yose ko yakabaye kugira dusenge imana turabici dukorera abonabo mubabwira iki
mvuze ngo ku ruhande rwacu aho duherere icyo dukora turafata umwanya uretse kwigisha abantu ijambo ry'Imana turafata umwanya tugafata abo bantu tukabicaza hamwe tukarondera abahinga babinonosoye bakabafasha kwiyumvira hejuru y'imigambi ya kazoza kabo kugira ngo uretse kubigisha ijambo ry'Imana turafata kandi kanya tugategura inganda z'abo bantu batagira icyo bakora bari mu isengero tugafasha abantu babigisha ukungene bashobora kwiyumvira ukungene bashobora kwiyungunganya ukungene bashobora kubaho batazeyinze badateza amaboko kuko amaboko y'umuntu ni igikoresho Imana yamuhaye tutabiyumviriye ku buzima bwabo bwa kazoza n'ijambo ry'Imana tubigisha ntacyo bishobora kubamarira
ego mu gutera turangiza kino kiganiro nibyo mwebwe abaseruka ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu burashiraho itegeko amasengero agenderako muri ko mukorana gute kugira ngo ibyo bintu nyene bishobore guhagarara kuko hari nabandi basigaye baje ku misozi bakavuga ko bagiye gusengerayo bakamara iminsi hari nabo numvise bivuga yuko banyagirirwa n'imvura ngo kubera Imana itaravuga bashaka no kwandurira indwara muri ko mukora gute mwebwe mushikanganje bw'intwaro hagati
nagomba kugira ko batwumviza yuko twebwe turagira amanama buri gihe duhuza akoze ibimana tubibutsa ababwizo ngendegwa ko ingene amashengereza gukora niyo murimo wa mbere dukora tugatanga impanuro hamwe bisigaye barongo ya mashengero nabo sabana baraheza tukabaha ya mategeko kagenda kuyubahiriza nagomba nibutse batwumviza ko hari ibihano bitegekanijwe mu gihe ishengere rya ryo ryose ritayubahirije umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'icy'urundi gihugu arafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhagarika iryo shengero mu kiringo cy'amezi atandatu bibaye ngombwa rirafutwa kuko ico gihe aca haraporo cyo bita ubutungane kuri administrative agaca yisaba yuko ifuta burundu iryo shengero ivyo biri mu itegeko aha nago bakubwira pastor ari hano n'abatwumva bamenye ko bitegekanijwe kandi abazobirenga ko bazohanwa n'amategeko
Harakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe kuri ico kiganiro tubaye tubabararikiye rero kwa kabiri kindi tuzobategurira kubijanye n'itunganywa y'ikigira 10 mu masengero atandukanye no ngahaduce dusozera kino kiganiro cacu makoze mwe mwatwumviriza yakoze na Innocent Kimenye bari kumwe na ingenieur bashikanye amaji ahiwanyu ariko Diane nahazwe twari kumwe imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 baza kwakira Teta Diana numuhanzi wo mu Rwanda igeci saa 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igeci saa 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranigwe mu banyu no mu vyanyu.